VOA. Iri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Amakuru mu Burundi:
AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors.
Uyu ni President Jacob Zuma wa Afurika y'Epfo, nyuma y'uruzinduko rw'abakuru b'ibihugu na guverinoma ba Afurika yari ayoboye mu Burundi. Aravuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugiye kohereza mu Burundi indorerezi 100 mu by'uburenganzira bwa muntu n'izindi 100 z'abasirikari. Mu Burundi rero, abakuru b'ibihugu na guverinoma batanu bari mu butumwa bw'amahoro barangije uruzinduko rwabo i Bujumbura. Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yatangaje ko Afurika yunze ubumwe igiye kohereza mu Burundi indorerezi 100 mu birebana n'uburenganzira bwa muntu n'izindi 100 mu birebana n'iby'abasirikari. Eloge Wilika neza araduha ibindi bisobanuro.
Ashitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, Jacob Zuma yasomye itangazo ririmo bimwe mu byumvikanywe ko mu minsi ibiri y'ibiganiro we n'abagenzi we bagiranye n'imigwi itandukanye y'abegwa n'ibibazo by'u Burundi, harimo na President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yavuze ko leta y'u Burundi yiyemeje gushyiraho icyuka cyoroheza imigambwe, gukora atankomanzi no koroheza ibimenyeshamakuru. President Zuma yanavuze icyo umuryango w'umwe bwa Afurika ugiye gukora.
The AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors.
Umuryango w'ubumwe bwa Afurika uzorungika abahinga 100 bagateka kazi na muntu n'abandi bahinga 100 b'abasirikari. Abo bazoza kuraba uko ibintu byifashe ubu. Nyakubahwa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda azobandanya ibiganiro bidakumira. Ibyo bizojamwo abegwa n'ibibazo by'u Burundi bose mu maguru mashya. Iki gikorwa yari yagitanguye cy'ibiganiro by'amahoro mu Burundi.
Peace talks in Burundi.
Perezida Zuma yasabye amakungu gushigikira utwigoro tw'abarundi mu nzira yo kurondera amahoro n'iterambere birama. Umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo ari nawe yarongoye intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'ubumwe bwa Afurika, yanamenyesheje umwitwarariko bajanye na bimwe mu byabahaye icyizere.
The high level delegation of the heads of state and government express
intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'abakuru b'ibihugu n'amareta barerekanye amakenga bafise ku rugero rw'ubugizi bwa nabi rubandanya kwiyongera, amaraso abandanya guseseka n'uruhagarara mu bya politike mu gihugu. Ariko uko biri kose, twanezerejwe n'ukuntu impande zose ziyemeje gutorera umuti ingorane zose za politike zihari biciye mu biganiro bidakumira mu nzira y'amahoro. Abakuru b'ibihugu bane wa Afurika y'Epfo: Jacob Zuma wa Mauritania, Mohamed Oud Abdelaziz wa Gabon, Ali Bongo Ondimba wa Senegal, Macky Sall hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn bahora mu Burundi mu rugendo rw'iminsi ibiri. Bari batowe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugira ngo baze gufasha gutorera umuti indyane ziri mu Burundi. Mu kiringo cy'ukwezi kumwe, intumwa z'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, umunyamabanga mukuru wa ONU ubwiwe Ban Ki-moon, n'izi ntumwa zidasanzwe z'umwe bwa Afurika bagendeye u Burundi muri iyo ntumbero nyene. Ban Ki-moon yibukije ko atagihe cyo gutakaza kikihari. Eloge Urikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Hagati aho, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba ukomeje inteko y'umuryango ishinzwe umutekano ku isi gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo mpuzamahanga z'amahoro zijye mu Burundi. Jean Bosco Ndarurinze araduha inkuru irambuye.
Mukegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gato ya kamuntu Human Rights Watch ryasohoye kuri uwa gatatu itariki 25 z'ukwa kabiri 2015 ku Burundi, kivuga ko inzego z'umutekano zica zikanyuruza zikabereza igufa abantu ndetse bagafungwa bitubahirije amategeko ku rugero rudasanzwe. Human Rights Watch ivuga ko ihunyangwa ry'agataya ka muntu byafashe iyindi sura na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura hadasiba gutogwa ibiziga kuva mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2015. Human Rights Watch iti abantu barafatwa mu ibanga n'inzego z'umutekano zigaheza zigahakana ko ataruhara zibifisemo. Daniel Bekere ajeje akarere ka Afrika muri Human Rights Watch avuga ko igipolisi igisirikare iperereza n'ugwaruka wegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakoresha ingufu nyinshi kugira ngo bahane bongere batere ubwoba aho bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwiwe abona ko ibyo bishobora gutuma haduka ubundi bubisha bwinshi. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agatega ka muntu Human Rights Watch muri ico cegeranyo rivuga ko hari abantu benshi bapfuye biturutse ku ihohoterwa. Benshi muri abo Human Rights Watch rivuga ko arugwaruka gwikekwa kuba ruri mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho bakaba bategwa amabuye amatafari canke bagakubitishwa ivyuma n'igihimba cyepfo cy'inkoho bita cross. Mu kugira ayo matohoza Human Rights Watch ivuga ko yabajije abantu bashika ku 63 bari mu mice itandukanye hagati y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015 n'ukwa kabiri umwaka w'2016. Abahohotewe ubwabo imiryango yabo ababibonye mu makaritiye byabereyemo abaharanira agatya ka muntu abamenyesha makuru ababuranira abandi bamwe mu bari mu nzego z'umutekano abakora mu buserukizi bw'ibihugu byabo mu Burundi no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abandi nibo babagijwe. Human Rights Watch ivuga ko yasabye umubonano inzego z'igihugu ariko ntibaronka inyishu. Umuhanuzi ajejwe ivyo kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Wirinyamitwe niwe yahavuye arungikira iryo shyirahamwe ku rubuga rwa Twitter ubutumwa buvuga buti ndugure twa mugina turafise ibyemezo bikomeye byemeza ko Human Rights Watch ikorana n'u Rwanda hamwe n'abagwanya leta y'u Burundi. Kuri ubwo ntibikenewe ko tuvugana ndugaye twa mugina. Muri ico cegeranyo Human Rights Watch yemeza ko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze abantu banyuruzwa n'igipolisi canke abakora mu iperereza rimwe na rimwe bagasaba amafaranga kugira abafashwe barekugwe. Human Rights Watch iravuga kandi ko mu isakwa ry'ibigwanisho mu makaritiye hari abagiye barahagarikwa bitubahirije amategeko mu nyuma bagatogwa ibiziga. Human Rights Watch igaruka ku bwicanyi bwabaye mu gisagara cya Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Iryo shyirahamwe rivuga ko ibiharuro vy'abishwe bishobora kuba birenga kure n'iyo ivyatanzwe n'umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe. Rivuga ko hari abahambwe mu binogo rusangi canke bakajya gutabwa mu bibanza bitazwi. Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi yagwije ibitero ikica ugwaruka rw'imbonera kureza umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bari muri uwo mugambwe canke abajejwe umutekano. Ivyo bikaba byaca bikurikirwa no kwihora mu ruvange kw'abajejwe umutekano. Human Rights Watch ivuga ko yakoze amatohoza ku myimenyerezo ya gisirikare ihabwa impunzi z'abarundi kugira ihamvye imigwi y'abagwanyi mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze. Ico cegeranyo kiremeza ko ishwabura ry'abagwanyi ryakozwe n'abarundi imyimenyerezo ya gisirikare bakayigirishwa n'abarundi bafatikanije n'abanyarwanda. Daniel Bekere aserukira Human Rights Watch mu karere ka Afrika avuga ko ubwicanyi bukogwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi bucagura abategetsi canke abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Daniel Bekere avuga ko ivyo bitandukanye n'ibivugwa n'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zivuga ko baba ariko barigwanira ingorane zigagaruka ku banyagihugu. Human Rights Watch muri ico jegeranyo sohoye ivuga ko yaba leta canke abatavuga rumwe nayo atagushaka bariko barakora kugira ubugizi bwa nabi buhere mu Burundi. Kubwa Human Rights Watch, President Nkurunziza yotegerejwe kudoma urutoke ku mabi akogwa n'inzego z'umutekano agakurikirana ko abakoze ayo mabi bahawe ibihano hisunzwe amategeko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo botegerejwe kubuza abayoboke babo gukora amabi. Leta y'u Rwanda nayo yohagarika gufasha no gushigikira imigwi iriko irahunyanga agateka ka muntu mu Burundi. Human Rights Watch ribona ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryogira ibishoboka ikagondoza leta y'u Burundi ikemera ko harungikwa umugwi wa politiki wa ONI ufise inguvu zishigikiwe n'igipolisi mpuzamakungu. Ico gipolisi coshira ibirindiro mu makaritiye arimo umutekano muke gutyo kigashobora guhagarika ubugizi bwa nabi bukogwa ku mpande zose. Oni nayo isabwa gukurikirana no guhagarika mu bikogwa byo kugarukana amahoro mu bihugu vya Afrika. Abategetsi mu nzego z'umutekano bafise ibyo bagira mu biriko biraba mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi irateganya gukwirakwiza amasomero y'ibitabo mu makomine yose y'igihugu. Ni ministri w'urubyiruko n'umuco Hitimana Jean Bosco wabitangarije ikiganga muri mu ntara ya Muramvya, afatiye ku rugero rw'umwana w'umukobwa wabaye uwa kabiri mu gihugu cyose mu kizame cya leta cy'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Fidel d'Antoine Sabimana yatwohereje inkuru.
Imbere y'isinzi ry'abanyeshuri biga kuri se Kiganda mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi, Jean Bosco Hitimana umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico kama yavuze ko urwaruka rukwiye guhurumbira ibigo by'imico kama, aho usanga bashobora kungura ubumenyi mu gusoma ibitabo bitandukanye kuko ariyo soko y'ubumenyi. Jean Bosco Hitimana yavuze ko umwana w'umukobwa Greta Kaneza afite imyaka 11 yiga mu mwaka w'umunani kuri se Kiganda akwiye kubera akarura abandi bana kuko kubera gusoma vyamutumye agira ikibanza ca kabiri mu Burundi bwose mu kibazo ca leta co mu mwaka wa gatandatu. Mu gihe ibibanza vya mbere mu bibazo nk'ivyo bikunze gutwagwa n'abana biga mu mashuri ya rurangiranwa, usanga yigamwa abana babakire. Greta Kaneza yize mu ishuri ry'abarundi bato bato. Umushikiranganji Hitimana yamenyesheje ko aje gutumira Greta mu ihuriro ry'ugwaruka ruciye ubwenge kugira ngo rushingire intaha abandi. Iryo huriro rizobera i Bujumbura itariki 18 mu kwezi kwa gatatu.
Kandi Kiganda twaciye kubera dufise umwana adasanzwe yaciye muri mwe n'ico kigo, maze yakubera hatanguye ari umwana muto aragira umuco wo gusoma ibitabo, ndetse byahavuye umuviramwo ingaruka nziza kuko ivyigwa akurikira biramworohera kubera yagumanye uwo muco wo gusoma. Namwe rero gwaruka nagira ndabasabe mufatire akarorero ikogwa nyamukuru tuje kumutumira uyu Greta, maze turavise ikoraniro ridasanzwe kwigenezo ya 18 azoza rero atange temoignage kugira ngo abandi bantu baruzo barikore muri iryo koraniro bamufatire kwa karorero.
Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Kiganda yashingiye intaye Greta Kaneza ubukerebutsi bwagumye w'umuranga mu ishuri.
Twama turi ko turabahamagarira kuja gusoma ibitabo kuko na cyane cyane byigwa by'indimi. Umwana rero naco gituma bamutoye mu bandi. Mwese murabizi hano amanota aronka mu ishuri na manota ahagije cyane gose. Nagomba kubaha akarorero nko mwaka uheze, mwaka w'ishuri uheze, mwaka waheze afise ibice 83 n'ibice 4%. Turavye amanota y'umukurikira usanga hariho intambwe itari nto kuko amusumbya amanota ashika 5%.
Greta Kaneza yavuze ko kubona abandanya yerekana ubukerebutsi budasanzwe bitumwa n'uko akunda gusoma ibitabo. Mu kigo c'imico c'ugwaruka Centre de Lecture et d'Animation Culturelle CLAC mu mpfunyapfunyo y'Igifaransa kiri hafi yaho yiga ndetse na hafi yahavuka. Kubwo umwana w'umukobwa iyo wamenyereye gusoma bituma utahura ibibazo bajijwe mu ishuri.
Gusoma ibitabo byaramfashije cyane kuko harimo nk'igifaransa, ibiharuro navyo nyene bitangwa mu gifaransa byaramfasha gutahura ibibazo.
Sahabo Simeo n'umuvyeyi yavyara Greta Kaneza avuga ko uwo mwana vyamutumye atangura ishuri atarakwiza n'ikirengo gisabwa n'amategeko.
Umwana Kaneza Greta twatanguye kuzana na ngaha afise imyaka hafi 4, no mugira atangure kuja mu ishuri yatanguye ku myaka 4. Kubera yakunda kwiga yatanguye kujana n'abandi bana mugabo batanditswe mu ishuri. Kubera twaza tubajana ngaha muri tuzanana ngaha muri crack akazitsa arakunda ibitabo, yabonye yogenda hakiri kare gukurikira abandi bana kuja ku ishuri kandi atanditswe mu gice ca mbere natari yanditswe arakora ibibazo. Mu gice ca mbere babona abaye uwa mbere, mu gice ca kabiri bigenda nk'uko nyine, hanyuma abarimu barakorana bati ntakunda uwo mwana ni mu mwandike none kwa uwa mbere yobuzwa n'igikwandiko aca yandikwa gutyo rero atanga uwa mbere afite imyaka 4.
Jean Bosco Hitimana umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico kama yamenyeshe ko ubushikiranganji arongoye busa imigambi yo kugwiza ibigo CLAC kugira ngo urwaruka ko mu makomine yose y'igihugu ruronka karyo ko gusoma no gushobora guhiganwa n'abana biga mu mashuri y'abifisi. Fidel d'Antoine Sabimana mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi kubwo Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mubandanye gutwumviriza, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangire ijambo dusangire ijambo
dusangire ijambo
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 I Kigali
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
Fia.
Yego muga.
Nimba akabaye ugaye gucyo gawanga.
Reka 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 reka.
Jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro. Sinarinze kuvuza kuguru kungana gutyo.
Wa pressure ni bisanzwe.
Oya.
Iki ni cyo gumundira sport.
Ndahira.
Iyo ugize imana ukaronka icyo ufunga uruvuye. Em nta kibuzo ugira amagara meza.
Reka shafi yake reka. Vuga uti rose icunye uvuye yo. Niho wumva kubaye umugabo.
Yego ivyo nivyo. Kuko wasohoya amazi menshi muri kya cuye. Ni byiza rero ko curonka ivyo unwa kiretse inzoga.
Oyaye. Uti kiretse inzoga?
Yego.
Aho ni turi kumwe.
Kube.
Kuko uvuye muri sport ukanwe rya mito. Ni inkoko bazoca ducika.
Aho gunyo inzoga ni ucuvunika inkoko.
Barasuzwe n'amajambo.
Ave kandi ndakubise uri kurancereza muri hanze.
Entrainement y'ibiki. Mbeba shamwe ba mwara wose undi mupira. Ayo ma ntimwambi ngo nanje nze mpore nza gukina.
Okay. Urabuye agira kintu mupira.
Abdurabo
bashite wari bishasha.
Icyo nanira ni giki? Jewe ndibitumwa ko muri byose.
Eka kubesha sha.
Wowe mbwira gusa ko mwa urose. Nze ntangure kwitegura nze nshinze.
Naho ndi mpira turaronka. Ariko tuguma oya kubesha. Tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imitsi. Kandi mu bintu byingira kamaro. Eh.
Ibyo bindi mwokora byingira kamaro gafiyakre byo bari biki
ubu wangu reka ndaguha makuru ubu twaratanguje umugwi ndanga karanga dufashijwe na commune hamwe na prof boss
reka kubesha
ange kuvuza ingoma
aho gafiya ahubwiye kuvuza ingoma
yego nokuri
cyahe mwarose ivyuma vy'igizungu ukavuza ingoma
oya brem tuvuza zimwe kama
ukama
eh ubu twa turi kivye kuzivugiriza ku mutwe ndakwere
ha unyere kiki
vuga ndakwere Ehera banka karora banka muntu. Naramaze guturika namabavu kubera imirisho.
Yo mvuti yishye.
Mugabo wa mutama twigishye yatubariye ngo nugushinyiriza. Ngo mu mizi mike yatuzwa twamaze kumenyera.
He kashaho ryarabahenze.
Ah ya nokora kaduhenda
na. None ivyo bintu. Haye cyo bibinjiritse.
Bitwinjiriza uje tuvuga nk'amafaranga.
Eh. None mwokwirirwa mwikoreye bijya biti kuri gusa.
No byinse biti. Wohura no mutama bigaba twigisha. Ugasura kuzita ibiti. Em, nuko rimwe honyura hamwe.
None yongira iki? Jewe gafiyata. Urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'urofaro.
Urofaro.
Ari ikintu kizana amakashi. Aho urambiye.
Ahubwo, reka ndakwere ikintu kimwe. Ingo tujane kurabo.
Tujana he.
Ntusubire kuturagaya ibintu utabonye.
None se ivyo wambari?
Urazi ko ingoma arizo zashengera ibwami. Kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu. Eh.
Je muri byo byubugene gene nkumbari. Cha. Gende uvyige je muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya.
Cha. Mugabo ntacho uraturungikira umwe mushika abazaze hamwe nabandi bigere.
Ti mushikanje.
Uzurabe ko mu mesi za tuzaza dutumirwa kumugwa mukuru tujya kwerekana cyo twamaze.
Fia. Uvuze ngo harimo nabakobwa.
Hewe. Simva ngaho utampaye nabike yanja guteka. Ibire yawe wabirimiye hega rumini.
Nukuri ko washitse wibwiza kumfasha ntarinze kubikubwira. Nogenda nta gushimiye
ntoba nikikoze. Oya mama wanje. Bega wa mugabo yoje abona ndamwaruriye ibira yata amafaranga yo kubisuma yampaye. Yo habavuga ko rivyo nivye he.
ariko afise abagabo muri ifinisha nukuvuga ko hari umuntu arugo nta kintu ushobora kuzana muhira umugabo atakiza
ariko ruminata wewe uri gitangaza nukuri ko siyo hari uwo menya ko muri uno rwa tamugaba rimwe
muryasha ubunitsa camenya gucumbagira
byo nivyo
kandi washitse ndagukoresha nibage no kuzimana
yo ariko ye mujoja munaheruka kuryumva ke kunzi imana ntambe ndiri
reka nta bifungwa afise Mugabo ndizeye yuko usoma kagwa.
Urazigarumina ati nyota nayo nirigwa no munsi.
Reka nzane wumvire ko kakuryohera kuko yari ihiye ejo.
Ego muvyeyi. Iritararenga nta uritera ingata. Ha? Gira ngo nishinde ndera ndakirora. Mbona uyu mugore amerewe neza.
Ehe ne wumvize kwishobora. Kwari dukeye chandanga kutugurisha. Ntireka ndadutegiremo.
Rumina.
Sa.
Iyi niyo wiganiye muri rino rugo. Nukuri kose atari songo.
Nawe gira niya gukundi. Nuzi ko navyaye umukobwa. Naha gutukisha urugo ngo ntaze hava buri umugabo. Wowe barabisha urwagwa.
Emwe. Ndaremye nta ivete wawe azobura umugabo. Ukuntu ari keza nyene.
Ubwiza burarutwahewe. Nikabura kwihambira ku ishuri ngo kaze kironderere ubuzima. Nikaze kambaze.
Kandi he wugize icyo unyibutsa. Sima beba nka wa mutira w'impfizi. Aha narinje kwijamba.
Mbega ye muje ko ntagenda imihana. Uyo muntu yakuntumye ko yo barinde.
Oya humura sinza ko ndakuzaniye. Narinje gukubaza kutotugurira ikivikiraho. Ubukene bwa duteye twagira tucikoreko.
Mbega ye muco kintu gituma mu gikivi n'inyabake. Ho bahari rubanza mwaburanye mugatsindwa. Bakabaca amagarama.
Oya nukuri. Nikindi kintu cihudikwa kandi gikeneye amafaranga menshi. Urazi ko umuntu gikora kuca fisi?
Emwe, ugize imana nanje nyine nkagira ibindi.
Oh, ndatomboye.
Nari fisi dufaranga dukeya. Igihe mutonzimba no kuri ico kivi ntoki baguri.
Aho nyakugira imana. Tuzokumvikana. Natwebwe nitwokuzimba kandi urumubanyi. Uhishaka kwa tugasomako?
Erega ni witinye soma ndakongera.
Basore, twumvikane. Kirazira kudoda ku ngoma yo mugomba kugira igiteramo. Eh, murabyumva? Icyo ngira ngo murabyumvise?
Ego mutama. Nebasha, nimureka kudoda gura ku ngoma ntimwumva?
Ngumvise yo mutama
abashije.
Didiyo,
sabye mutama.
Wewe uzurumviriza neza ibyo ndababwira. Kugira ngo uzoze uravyibutsa abandi.
Yego.
Kuko jewe araho nazoza ndaboneka imisi yose.
Yego mutama bigabo. Turabona uko twigorera cyane. Kandi abandi nibaje barumviriza kugira tuzoje turibukanya. Iyo ni impano yo mutama.
Aho rero kindi mwokwirinda n'uguza murakwega ingoma iyo muzikuye hajya muzibika. Kuko iyo mukondo wayo Urashobora kumanyuka hanyuma ntisubire guhagarara neza.
Ngira ngo mbese murazi umukondo w'ingoma icarico.
Nkito nini. Mwofuma muziterura muri bari babiri. Kugira ngo ntimuzikwege hasi. Muravyumva? Kandi byo si ubwa mbere ndabibabwira.
Ahubwo ga mutama. Ko tumaze kuronka ibishorezo, nuko tuzazikorerana. Umwe wese akagira amenyera gutwari iwe ku mutwe. Sivyo none.
Aho shaji diyo. Ndumva wewe yuko bikurikirana neza. Narabwiye neza ko kubera agateka dutegeza guhingoma ingato yo kwikorera yitwa igishorezo.
None ga mutama bigabo. Ubona nka twebwe tuzoshikaho tuvugiriza imbere y'abantu ryari.
Gidiyo.
Sa.
Wewe mwishure. Urige rubaza mwarimu uti mbega mwigisha uzompa diplome ryari. Ni mureka kumutwenga kuko. Cyutazura baza.
Subezamwo basha.
Hajya rero ingoma nkuko nabibariye aho duherukira ngaha harimo ibice kugira ngo zivuzwe neza. Ninde yo binyibutse.
Muta jewe ndabizi. Hari habakokera, hakaba nabatimba, hakaba n'ujyaje ku ngoma nkuru rero.
Neza cyane. Urumva rero karahara mu ruganda ntibacura.
Urambarira mutama bigabona ukururamba bari. Karahara mu ruganda ntibacana kuvuga iki. Karahara gahimi nukuvuye ikintu kwitwa bitahuye
muri yo megwe itatu habuzemwe numwe nta gitaramo cy'ingoma gishoboka
mutama ngira ngo ikibarigwa ari cumva icerekwa n'ikibona
eh
muramwumva basha
aho rero nimwegere ku ngoma dutangure nibuke bimwe nabere ingo nimuze yemwe mwabere namwe
ye
Ni baba na bihe ba ingoma basha.
Yeah!
private.
Oui.
Umbanda nasize mama wari muhira.
Meng.
Ari kintu nagomba guhava ndamwibarize.
Nari ndamusize muhira. Mugabo yagiraje mu mirima.
Ah. Yego. Basha. Nari nzi ndakubaza. Kuko nari nzi neza ko aya masaha toba kiri muhira. Private ndakwibarize. Hajya mukoresha abakozi bangana gute.
Biravana nibikorwa bihari. Nkiyari mwirima, je murambona mama akoresha abashika 10.
Yeah. Akanyamba ku munsi ku munsi.
Hari haba mu barirango ababikire. Azajara yabahiyinga ari heze. Canka bakamwaka ibiribwa gusa, abandi nabo bakayatwara ku munsi ku munsi biravana. Yego.
Beno ngenda kwibaritsa. Yatari mwirima hoho, mukoresha banga.
Oya sindabizi.
Batuga ivete gituma ndayikubaza.
Oya.
Nukubwira ngo numve ko ubikurikirana urumva kuko urabona yukuri kurakura igaho wahatutse eh ubu uri mwirisa mu minsi ze niwe udoja urayimufasha mwe na Didier
ega no turamufasha monsieur ugira ngo mama hari wamwicarana aya nukuri jewe kenshi mbere abo bakozi nje ndabaharurira ayo mafaranga
no gatangaye voilà ça c'est bien Yvette ndakubari mwaratomuye kwa muvise mu byeyi nkuje nanyumva Arene tagituma no guhanura kumukunda cyane no kumufasha. Uranyumva?
Urakoze mesi.
Nukuri birakenewe.
Kana banyene yamaye dai manuru.
Behoho.
Wi?
Ko nkuru byagenze gute? Kugikeze mbari.
Naramenye.
Ah, félicitations Shaivi.
Merci.
Voilà. Wabigenje neza nokuri. Uzoba nange gucyo. Uranyumva?
Yego.
Bimwe nariko ndakubwira wari ko byabaye. Nkaje mu macajyo hegwa cyane.
Yego.
Akabona ko ivyo abakorera bidapfubuse.
Yego.
Aramutse gaive.
Ndabaramukije mesi.
Bizo. Ndabirasha uzane ijyamvero piri hajya ku mutwe w'igitanda. Ivete yaje gutora amahera ya mata.
Mugo naje kandi atamutumye kwa gafanta aho iyo ko kumuferisi.
Ariko ga monsieur. Mama arafise ubwoba bw'uko bazava bandungika kwiga kure. Kandi naje nashaka kwiga hajya iwanyu.
Ah, sha. Ibyo siko tubiraba Ivete. Hari umuguru bijejwe n'ukuri. Oya.
Muriko muvuga ibiki? Ibya uryana.
Yego nti ariko aravuga ko mama yiwe yifuza ko yokwiga hajya iwacu. Hari cyo ndo ubize ko ga prof.
Nabanze yicara nyagafana.
Ndi yumvi. Oya murakoze mesi ahubwo ndatevye. Mama arantatira n'ukunda tashye.
Kandi nibyo bizoza muhagende. Ivyo navyo reka tubanze turindire uryo umuguzokora. Hanyuma tuzaje turabice twofasha.
Murakoze mugure umunsi mwiza rero ndagi.
Mamuti yambusa hana.
Yego bye.
Kandi nabone igena rikeza.
Ikeza nyine. Kandi kabuze aho kabukura. Naseri mwiza ntiba ari kuraba.
Jacob sabagenzi muri rya commission. Nkuri nazogerageza. Bakakuriya ntari wacu. Uya nubona ko mu minsi za niyo gikorako.
Bita duvuze ko sekabizo. Ipu amushenzi. Urumva ibyo bivuga? Iri cyane cyo mwanda ukabizo.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero mukanya turaba dushoje aya makuru n'iki kiganiro Gusa mbibutse yuko aba president bane na ministri w'intebe wa Ethiopia n'abategetsi bo muri Afrika bari mu butumwa mu Burundi uburere bose barangije urwo ruzinduko bavuze yuko umuryango wa Afrika yunze ubumwe ugiye kohereza mu Burundi indorerezi ijana mu by'uburenganzira bwa muntu n'izindi ijana z'abasirikari ariko kandi mu biganiro bagiranye na president Nkurunziza ubwe n'abandi bafite uruhare mu byo mu Burundi bya politiki bumvikanye yuko agomba kubaho ibiganiro bidakumira ariko byo mu mahoro maze rero nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane imana ikomeze ibaho mugisha mwari kumwe na Thomas Kamirindi kuri mikoro